nandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda n'umunsi wa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Turabyishimiye kuba ko ari bwo bwa mbere ishyaka ryacu yinjiye mu nteko, ishyaka rya opozisiyo ni urwego rwiza, ni ikintu kiba tugezeho, ariko twizeye kubona imyanya myinshi ntabwo twayibonye, ariko ibyo turabishimiye.
Uwo ni Bwana Frank Habineza, umuyobozi w'umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije Green Party mu Rwanda, avuga uko yakiriye amajwi y'imfatakibanza umugambwe waronse mu matora y'abadepite. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu. Tuza kubabwira n'ivyerekeye abarimyi bashorera ikawa amatorero akukira Sogestal Ngozi mu Burundi, basaba kuronswa agahembo kabo. Ako mbanze ndagire muri make ku mugambwe MLC wa Jean-Pierre Bemba muri Congo gabisha ko kunyungu z'igihugu giye gufata ingingo zikomeye inyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro imukuriye mu ihiganwa ryo kurondera uzosubira Perezida Joseph Kabila. Iyo ngingo yo kuvana Burundi ku rutonde rw'abahiganirwa intebe ya Perezida muri Congo yatangaje ku munsi wa mbere sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro yasiguye ko Bemba yitwayemo yasiguye ko Bemba murantunga sentare yubahirizwa ibwizwa nshingiro Bemba yari yitwayemo yasiguye ku ivyaha byo gufumbatisha ibiturire ivyabona mu rubanza rw'ivyaha byo mu ntambara ariko aburanishwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ari vyo bimubereye intambamyo yo kuja muri iryo higanwa ry'amatora ategekanije itariki ya 23 kwezi kwa 12 no mwaka. Umugambwe MLC uvuga ko ugiye gukorana n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo mu ntumbero yo gutorera umuti yo gusubiza ngo umuntu mbere gusubiza demokarasi abanyekongo. Ivyo vyashikirijwe mu nama yahuje ibiro vya politike vyo mugambwe ejo ku munsi wa kabiri. Muri Amerika naho abanyagihugu baharurwa mu bihumbi amajana baba ku nkengera z'amazi mu banuko bwa Leta Zunze za Amerika ejo kwa kabiri bariko batekera umusenyi mu mifuko bapakira ibifungurwa bitegurira guhunga igihuhusi kivanze n'imvura ciswe Golden vyavugwa ko kigiriko kigana ako karere. Amareta yagabishijwe ko ashobora kubangamirwa n'ico gihuhusi ni Louisiana, Mississippi, Alabama na Florida. Imvura igera kuri santimetero 30 niyo yitezwe mu bice bimwe bimwe by'ayo mareta. Ndabadondaguriye abahinga bakagabishijwe ishako iyo mvura ishobora gusenyura ibitari bike ikanahitana n'ubuzima bw'abantu. Amashami y'ibitoro arashobora nayo nyene kugara. Perezida wa Amerika Donald Trump ariko yavuze yuko leta yiwe yiteguriye gufasha abanyagihugu baraba muri ivyo bice. Leta Zunze za Amerika izigabisha ko ziteze kugira ingere ku yindi mu gihe igihugu ca Siriya cokoresha ibirwanisho vy'ubumara mu ntara ya Idlib ikirindiro ca nyuma c'abagwanyi bagwanya leta ya Siriya. Ibiro White House vya Perezida wa Amerika vyashikirije ejo kwa kabiri ko biriko bikurikiranira hafi ibera muri Idlib, aho bivugwa ko abanyagihugu b'inzirakarengane bashika ku mamiliyoni bafise ubwoba vy'ibitero vya Perezida Bashar al-Assad. Amerika yavuze ko izobandanya ikorana n'ibihugu bicuditse mu ntumbero yo gutorera hamwe umuti urama mu ntambara yo muri Siriya hisunzwe ivyemezo bizoshikirizwa n'ishiramwe mpuzamakungu ONU ejo kwa gatanu. Byitezwe yuko akanama ka ONU kiga ico kibazo. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
duhere mu gihugu cy'u Rwanda ho ku nshuro ya mbere mu nteko ishinga amategeko nyuma y'imyaka 24 hagiye kugaragaramwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi maze gutangazwa by'agategekanyo matora y'abadepite byerekana ko amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi Green Party hamwe na PS imbera kuri yatsindiye imyanya ibiri kuri buri shaka ni inkuru ya mgenzi wacu mu Rwanda Eric Bagirubusa
Ufatiye kubimaze gutangazwa na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Rwanda ku byavuye mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yabaye kuva ku itariki 2 kugeza ku irenyezo uko kwezi kwa 9 biragaragaza ko ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi n'andi mashyaka bihurije hamwe bongeye gutsinda amatora kubwiganze mu myanya 53 y'abadepite mu cyiciro rusange begukanye imyanya 40 ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza PSD ryatsindiye imyanya 5 rikurikirwa n'ishyaka riharanira kwishyira ukizana kwa Nuperi naryo ryatsindiye imyanya 4 ayo mashyaka niyo yaramaze imyaka 24 mu ntego ishinga amategeko no mu butegetsi muri rusange igishya muri aya matora noneho ku nshuro ya mbere hinjiyemo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ayo nayo ni ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party n'ishyaka PS imbera kuri buri ishyaka muri ayo mashya ryatsindiye imyanya 2 mu ntego ishinga amategeko nk'uko bitangazwa na Professor Kalisa Mbanda president wa komisiyo y'amatora
Green Party itsindira imyanya 2 mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite naho PS imbera kuri itsindira imyanya 2 ibi turavuga by'agateganyo
ijwi rya Amerika ikimara kumva ibyavuye mu matora mu buryo bw'agateganyo yavuganye n'abayobozi b'amashyaka mashya yinjiye mu nteko ishinga amategeko by'agateganyo nahereye kuri president wa Green Party bwana Frank Habineza mbanza kumubaza uko yakiriye ibyavuye mu matora
turabyishimiye kuba ko ari bwo bwa mbere ishaka ryakiriye mu nteko ishaka rya opposition mu rwego rwiza n'ikintu kiba tugezeho ariko twizeye kubona imyanya myinshi nawe twayibonye ariko byo twabishimiye
ibitekerezo byanyu mwagiye muvuga mu migabo n'imigambi yanyu mwiyamamaza abanyarwanda babyitege ko ariko bizakomeza
niko bimeze rwose ibyo twijeje abanyarwanda byose tugiye noneho kureba ukuntu dushyira mu bikorwa tugana n'ibindi bice bya politiki tuzabona nayo mu nteko twijeje abanyarwanda ibijyanye no gukura umusoro w'ubutaka kugira ubutaka bube ubwabo n'ibindi byose twijeje abanyarwanda rwose ntabwo tuzabaveba tuzakomeza kubishyira imbere kandi nta kabuza bizagerwaho
nkimara kumva uruhande rwa Green Party nakomereje ku ruhande rwa PS imbera kuri nabwo mvugana na president waryo madame Christine Mukabunane nawe ati
abyakiriye neza kandi twashoboye kubonamo 5% kandi natwashimiye abadutoye n'abadufashije bose nk'abayobozi b'inzego z'ibanze bakoroherezaga mu kwiyamamaza n'abandi bose bafatanyabikorwa
umuntu yavuga ngo imigabo n'imigambi namwe mwari mufite mugeze mu nteko ishinga amategeko nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bizakomeza
bizakomeza cyane ndetse ahubwo bigiye kugira imbaraga kuko nibura tubonye imyanya igaragara yo kubivugiramo
ayo mashyaka yombi mu nteko ishinga amategeko ari ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda yomba amaze imyaka 9 hatanira kujya mu butegetsi bi rero bishobora gufatwa nk'inkuru nziza kuri aya mashyaka ariko nanone no mu mboni y'amahanga kuba aya mashyaka yavutse nyuma ya genocide abonye ibyicaro mu nteko kuko ubutegetsi bwa Perezida Kagame bwakunze kunengerwa kugucecekesha batavuga rumwe nabwo Perezida wa komisiyo y'amatora yanatangaje by'agateganya batoreye guhagararira abafite ubumuga n'urubyiruko ku ruhande rw'abafite ubumuga hari bwana Eugene Musorini naho ku rubyiruko hari bwana Ernest Kamanzi na Christine Maniriho Muri aya matora nta mukandida wigenga wabashije kugeza ku ijwi rimwe ku ijana bose uko ari bane batahiyaho. Kuri uyu wa kabiri kandi hanabaye amatora ku cyiciro cy'abagore bagomba guhagararira abandi mu nteko ishinga amategeko. Komisiyo y'amatora iravuga ko yose yagenze neza ariko ko amajwi yose yo mu ntara atarabageraho ngo babashe kumenya ibyavuye muri aya matora y'abagore. Abatoye hari icyo biteze kubazabahagararira.
Kuri iyi manda ni ukureba imbere cyane ni ugukora umuvuduko cya cyizere tuba twagiriwe nk'abagore bakagisigasira ku buryo bagomba gukora ibidasanzwe kugira ngo cyizere igihugu cyahaye umugore koko bagumize bakibone ngende icyo nifuza ko bazasigasira agaciro baba bahawe
abo tugiye gutora turabifuza ko bazatuvuganira nk'abagore tukaba mu bwigunge tukaba damu beste bahagarariwe dukomeye muri byose
Nakwibutsa ko kugeza ubu mu badepite 80 hasigaye abadepite 24 bataramenyekana bazaba bahagarariye abagore muri 30% byabo. Ukurikije ibyagaragaye muri manda cy'uyige FPL n'andi mashyaka bihurije hamwe batakaje umwanya umwe, PSD yatakaje imyanya 2 naho PL nayo yatakaje umwanya umwe. Aho bagira ubusaha ijwi ry'Amerika ikigali.
Yahike bagira ubusa arakenuye. Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda hari imvura imaze iminsi iriko iragwa, abarimyi bakavuga ko ibateye amakenga kuko iguye hakiri kare, bagatinya ko izova icika kare, imirima ntiyere neza. Umuhinga wo mu kigo kijejwe ihindagurika ry'ibihe arahumiriza ko imvura ikwiye kugwa ahubwo hakirika ikwiye ihari mu kirere, yamara agahamagarira abarimyi ko borindira gutera imbuto kuko itaragwa neza. Muvyumva mu nkuru twubaza mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru.
Turi mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro, abanyagihugu bariko bararima, yamara amakenga ni menshi kubera imvura imaze iminsi iri kwiragwa. Bavuga ko batari bayimenyereye ari nyinshi uko iri mu gihe nk'iki, bakibaza nimba botangura guteragira imbuto canke ko borindira.
Turi kurima aho tuzahinga ibishyimbo. Njyewe imvura ndi kubona iri kugwa cyane. Bamwe ntabwo bari batangira gutera kubera ko ina mvura ya mbere iba ari iyo kurima, iyo abantu bahise batera irabashitura imyaka ikuma. Mu kwa cyenda tuba tugitera ibishyimbo tukageza no mu kwa cumi tugitera no mu kwa cumi na kumwe.
Ni uko gusimba kugwa igihe kitaragera ngo batere imyaka. Ubundi yagwaga mu kwa cumi, yagwaga mu kwa cumi bahita batera. Ntabwo imvura ubundi ntabwo yaherukaga kugwa muri uku kwezi. Ubundi iyo kwa cumi kwageze. N'itanu aguye bapfa gutera mu muzuba bagategereza ati wenda igihe cyageze izagwa, hakaba igihe banayitegereje ntiboneke.
Umuyobozi ashinzwe iteganyagihe no kurishirwa mu ngiro mu kigo kijejwe ihindagurika ry'ibihe Meteo Rwanda, Twahirwa Anthony, ahamagarira abarimyi kurindira gato guteragira imbuto kuko igihe cy'umutasoro kitaragera.
Iyi ngiyi imvura, igihembwe cy'imvura nticyari cyatangiye. Igihembwe cy'imvura kigaragara nuko ikizatangira nko mu cyumweru cya kabiri cya gatatu cy'ukwa cyenda. Iyi rero ni imvura isa nkaho yayibanjirije, ariko rero ntabwo twavuga ngo ni imvura itangirana n'igihembwe cy'ihinga. Ntabwo yaguye mu Rwanda honyine, n'ahandi mu bihugu duturanye naho yarahageze.
Abandi barimye nabo bafise amakenga ko imvura izo yavicika kare kuko no kugwa yaguye kare, bati hamwe yobandanye gwa tuzava dutinyuka dutere. Basaba ikigo Meteo ko co bamenyesha amakuru y'imvura akwige kandi kugihe.
Imvura ishobora guhagarara bikangirika nago byakwera abigenga gihe dukurikije wende byo bavuga ko abari byo kwakurikije byo batubiye batewe n'igena gihe bari kubona rigezeho biramusikomeje abaturage twatinyuka tugatera. Babimenye basaba hakiri kare rakiba
yaguye, ariko sibo twayizera ko izakomeza ikagwa. Turimo guhinga igisigati tuzateramo ibishyimbo, turahinga dukuramo ibishyitsi by'amasaka kugira ngo nyine hahore, nihamara guhora tuzateramo ibishyimbo. Hari igihe izuba ryazava mu kwa cyenda ibishyimbo bikuma, ariko ubu ngubu bigejeje mu matariki nk'atanu icumi twaterana tukwa cyenda. Tubihe byahindutse se wa mugabo we, cyaduhira tugahinga tukeza. Ubushize twarahinze dutaha dutyo, ibishyimbo byarayoyotse kubera imvura nyinshi.
Nkumva ko wende ishobora kubirwa gutya ipfa ubusa, none igihe cyo kuzatera imyaka cyagerwa asanga irabuze, nuko yabirekeye aho ikazagwira igihe.
Twahirwa arahumuriza ko ibipimo byerekana ko imvura ikwiye ihari mu kirere.
Ikigaragara cyo nuko ikirere kigaragaza ko gifite imvura ihagije. Ubwo rero tukabona yuko igihembwe cy'imvura cyose, igihembwe cy'ihinga cyose kitazahura n'ibibazo kuko imvura irahari ihagije. U Rwanda rwose ruzaba rufite imvura ihagije ku buryo bidakwiriye gutera impungenge. No mu cyumweru gitaha izaba ihari, nubwo izagabanukamo, ariko iyo izakomeza igwe ku buryo tuzatangira kiriya gihembwe cy'imvura, no kuvuga igihe tuvuga imvura izatangirira, hatari haza akantu k'akazuba gakakayi ku buryo gashobora kuba abantu bakibazaho bavuga bati tugiye gusubira wenda mu mapfa.
Ku mugoroba ku munsi wa kabiri w'igendwi, inkuba yarisha abantu bane harimwo umwana mu bice bitandukanye byo mu turere twa Karongi na Rutsiro two mu burengerazuba bw'u Rwanda. Iyo nkuba yabakubise mu mvura imaze iminsi igwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu gihe giheze imvura y'igihuhusi yarisha abantu barenga 30 yongera ihitana imirima. Muri iki gihe umuhinga wo mu kigo kijeje uhindagurika ry'ibihe avuga ko bataraharura neza ibyononywe n'iyi mvura iri kwiragwa imbere y'igihe. Pierre Clavin, inkuru i Kigali kubwijwe rya Amerika.
Pia Cavernio nkura rakenu yariko dutange umuco iyo nkuba rero ntiyishe umwana muri ejo kwa kabiri hari kwa kabiri windwi yaheze tukivuga ivy'uburimyi ariko ubutuvyerekeje mu gihugu c'u Burundi abarimyi bashorera ikawa mu matonorero akukira Sogestale y'Ingozi basaba kuronswa gahembo kabo aho ni mu gihe bavuga ko bari kuba bakaronse kuva mu kwezi kwa gatandatu ariko amaso yaheze mu nzira. Fidelite ishatse hadufite ibindi kwino nkuru.
Abarimyi b'ikawa bashorera umwimbu matonorero ashika 20 ya Sogestale ishirahamwe rigenga matonorero mu ntara ya Ngozi barifumbereje bamaze amezi abiri bataronswa agahembo.
Azikora kwa kwa hemi kuma kwezi kwa gatandatu nta muntu numwe amerewe neza kugira uno munsi bose bamwe nabikarashonje kandi barimbuye abantu bose bari ngaho bakeneye amafaranga bafise ubukene bwinshi cyane n'amarira burya ngo atembaje mu wundi.
Uyu cyo kimwe n'abagenzi we baduhaye ikiganiro twabasanze muri komini ya Busiga zone Rukeco mu ntara ya Ngozi ikitunayo iri ku mutumba wa Murambi mu buraruko bw'u Burundi asanzwe hashorera abarimyi barenga igihumbi nkuko babitwiganiye ubushoye ikawa araronswa agatike kariko igiciro cy'ibyo yashoye akaba ariko aheza akerekana ihemba rigeze ubu rero kubera ko agahembo kabo katevye bamwe barimye bariko baragurisha ubwo butike bohembewe ko
abantu bagurisha udutike bivana no bukene babifitiye canke n'imanza zitandukanye hariho nk'uwabumbishije nk'inzu imvura ijyanga ibinyagire umwabafundi nabo andakubakira amahera aburabayetura abafundi akaba urabona umuntu ariko aragukorera ashaka no gufungura none warashoye tahembwe umva wokoresha gute.
Igurishwa ryatwo riba kubera atakundi bari bugire uyu mukenyezi yadusiguriye ingene abagurishije bahomba
ukuntu ahomba none nkaha nyimba kuri nyagateke yohembe wa 105 ugacyo sanga akagurishije nko kuri 325 we ntumva ko abasubiye inyuma gose kandi yitwa ngo arashoye
ubwo bukene barimwo ubwo bwonyuwe nuko umwaka w'ishure wa 2018 ushira wa 2019 bucutangura n'abatari bwadandaza ubwo butike bamesha yuko ariko bagiye kwikorako
nkubu abana batangwe ku ishure nk'abana banje bazoro nk'amakaye
wewe washoye ibiro bingahe nawe
nk'amajana abiri
nene nka wewe nk'umuntu yoza ati mpagatike gatoya ndaguhe dukeya kugira ngo ubifashisha ntawo
nzotumuha nyene kubera abana bavuze icyo bajana ku ishuri nzoce ndamubutike kugira mpa amahera makeya nyene ngo ibikoresho by'abana
nkenye no bura ko budandaza teragira bigira rige ntaho tuzokura kabuto hana ham none umva twogira gute none rero niho umuntu aheza rera karaba agaca rero yemeranye ne agahomba bakamuha duhera tudakwiye
abo barimyi basaba kuronswa agahembo kabo urongwe tunero gy'ikawa gy'Murambi Imani yakiza Fortune twamubajije igituma abo barimyi bataronswa ako gahembo
burya ekipi hemba barayitegura hanyuma bakatubwira bati ejo canke ejo kugira abantu ko bazohemba ngwe turindiri iyo sanga gushikisa
nemwebwe ntimubashikirize imyidogo yaba bakiriya banyu
nta munsi tudatanga raporo turabivuga mugabo nabo bakatubwira ingorane bafise bati ntayo dufise natwe turiko turahiye
twarondeye kumenya ingorane zituma abo barimyi badahembwa yamara urongoye Sogestale mu ntara ya Ngozi Angelus bari bunyihe ntitwashoboye kumuronka ariko rico kibazo twari kumubaza twacishwe no mwishira hamwe rihurikiyemo abarimyi b'ikawa mu Burundi sana ku murima w'isangi binyogoto Anselme icegera c'urongoye iryo shira hamwe yabwije rya Amerika ko ikiriyo kiratuma abarimyi b'ikawa bateba kuronswa agahembo ariko igiciro c'ikawa ku isoko mpuzamakungu cakorotse bigeze bituma amafaranga yo guhemba abarimyi akena ariko naho biruko sana kiremanga yuko ico kibazo gifashe mu minwe ikizeza abarimyi yuko misi iri imbere kizoba cadadanutse mu gihugu c'u Burundi ikawa izo bwa mbere umvyinjiza amafaranga y'agaciro ku mutumba wa Murambi zone Rukeco mu ntara ya Ngozi Fidelite ishatse ijo rya Amerika.
Tibanywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ejo gye muri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru imwe yo mu makambi imbere y'uko catuja mu kiganiro c'amagara y'abantu umwaka w'ishure muri Republika ya Rwanda Demokarasi ya Kongo yaratanguye ku munsi wa mbere hayamara abanyeshuri bahungiye mu ikambi ya Rusenda bavuga ko uyo mwaka wabasanze mu bukene butagira uko bungana ku buryo hariho n'abatanguye badafise ibikoresho byo mu ishure. Vedaste Ngabo akoresha ijwi rya Amerika muri Republika ya Rwanda Demokarasi ya Kongo.
Abanyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye mu nkambi yo mu Rusenda bavuga yuko uyu mwaka utangiye amwe mu mashyirahamwe ashinzwe uburezi muri iyi nkambi harimo Action Aid na Ebenezer nta bikoresho yari yaba. Ubwo twagendereraga bamwe mu banyeshuri b'abarundi biga ku kigo cyisumbuye cya Institut Batwa na EPE Sungu, bamwe mu banyeshuri bari bambaye za uniform abandi nabo batazambaye, maze batugaragariza uburyo batangije uyu mwaka w'amashuri w'ibihumbi 2018-2019 muri aya magambo.
Mwaka turawutangiye ariko bamwe bamwe sio dutanguza ku ishuri nk'amakaye uniforme mu badusabye ko tuzokwambara ibirato byera ariko nkubu ntabyo dufise sinzire Benezeri kwarishizo tubwira ikadupokeza sinzi turarindiriye.
None se murabigenza gute mu kwandika mudafite amakuru?
Turatonda ku ishuri ko nyene turarindiye turaye ko tuzohava turonka izo tuzoba turandikisha tube turatanguza umwaka.
Ubu wazanye amakaye ngaka?
Nta nimwe nazanye.
None se uriga gutudafite ikaye?
Napfuye gutonda ko nyene nzoba ndatonze ko nyene amanina yaronka nzokwimura ku bandi bazoba bamaze kwandika.
Tangiye neza ko nta uniforme baraduha iyo mwakweze uniforme bado haibaya andi mashuri twebwe mu wakade baratwiye naje nambaye impunzi zisanzwe nta uniforme dufite
kuberiye mpa
igije imyaka ibiri batadwa uniforme
kwebwe rero cyo ikibazo no bafise turi banaho nikora na hano dukura amahera yo kugura makaye uniforme zirazimbye kwebwe na hano tukokura amahera ariko tukumva ngo na byangombwa ufise atabyangombwa ufise no wobwiye gukora iki kwishuri. Ubu ngubu nazanye impuzu zisanzwe nago nazanye uniform.
Nyanzira Chantale kimwe n'abandi babyeyi bo mu nkambi yo mu Rusenda bari baje kwandikisha abana babo ku ishuri ribanza rya EPE Isungu batubwiye yuko bateye impungenge no kuba uyu mwaka w'amashuri utangiye kandi abana babo batarahabwa ibikoresho by'ishuri.
Kwera nta muntu aja ku murima atafise isuka. Ibyo nabyo ntibiba. Biza rero nuko bopokeza abana kubera bazi yuko umwana aja ku ishuri afise ikaye. Babapokeza amakaye, babapokeza amakaramu. Mu mwaka uheze nitwe twimenye ntibabapokeje guhera uyambere niyo yapokeye naho ntibapokeye bose je dafise abana benshi batapokeye nta mwana wanje n'umwegeza muri uyu mwaka none nta nini forme bapokeye none raba bataguye kandi umwaka batarapokeye na kimwe. Ubu rero turarindiye turabe natwe mwebwe mudushikira imbere mukaba ingiga bakadupokerera abana bagapokera kubera ntibazogumuko bihorera mu nzira biza biriribwiye mu gahinga.
Jamie Sigaro n'umwari mu mwaka wa kabiri ku ishuri ribanza rya EPE Isungu avuga yuko kuba amashyirahamwe ya Action Aid na Ebenezer ajya atanga ibikoresho by'ishuri mu kwezi kwa mbere kandi abanyeshuri bo bafunguye mu kwezi kwa cyenda hari ingaruka bigira ku myigire y'abana.
Ingaruka bigira ni uko umwana ubumenyi tuba mbandiko ndamwigisha atahabushyira mu ikaye agasambwira ati ntaho nandika nta nicyo nandikira ko nta na kimwe.
None se nk'uyu munsi barandika he?
Uyu munsi nta namwe bandika.
Urabigenza gute?
Je uko ndabigenza ndagerageza kwiyaranja je ubwanje ahubwira abarondera udukaye tw'umwaka uheze kandi si benshi badufise. Baba ritwo bandikamo
kuwande gwishiramwe rya Ebenezer ari naryo rijya ritangira ibikoresho ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu mashuri yisumbuye yo muri iyi nkambi batangaza yuko nubwo aba bana batatangiranye uyu mwaka n'ibikoresho by'ishuri hari gahunda bafite yo kuzabitanga. Uyu ni Makini Rukamigwa umukozi wa Ebenezer mu Rusenda.
Ubu ngubu ntabyo turabahereza nkuko bisanzwe iyi ni imyaka itatu tumaze tubitanga kuva iyi nkambi yaza kuko tujya tubihereza abana b'impunzi z'abarundi bari hano mu nkambi ya Rusenda ariko mu minsi itari mikeya nabyo deja twamaze kubiteganya birahari tuzabibahereza.
Kubera iki kibazo cyo kudatangira ibikoresho by'ishuri ku gihe bigenda bigaragara muri inkambi yo mu Rusenda bituma bamwe mu bana bagenda bazerera mu mabarabara ndetse abandi nabo bakazererera ku kiyaga cya Tanganyika. Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivuye amajyepfo.
Vedaste Ngabo nawe nyene arakenuye mu kanya ukubungabunga amagara yacu. Umunsi rero mwanya w'ikiganiro cy'ingene tubungabunga amagara yacu turagaruka ku ndwara ya asma iri mu ndwara zikarira bamwe n'abandi igihe imvura itasuye ico gihe kikaba ari naco cimirije mu gihugu cy'u Burundi ico kimwe no mu Rwanda. Muganga ndi kumwe na yo François yanonosoye ibijanye no kuvura indwara zifatira mu bihimba by'ihemero ku bantu bakuze no kubana mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonse ari Bujumbura. Aragaruka kuri iyo ndwara yongera ahanura ica abarwayi bakwiye gukora kugira ngo boye gusinzikara. Reka tubahe umwanya batuyagire.
Indwara ya asima iri mu mugwi w'indwara ngendanwa zidakira. Bisanzwe bizwi ko imiti nka salbutamol na ventolin ari abarwayi bama bakoresha igihe iyo ndwara yabavyutse. Ariko rero ku bwa muganga ndi kumwe nayo François yanonosoye ibijanye no kuvura indwara zifatira mu bihimba by'ihemero ku bana no kubakuze avuga ko ivyo bidahagije. ahanura abagwayi bama bafata inshuro nyinshi iyo miti kwihutira kuraba muganga.
Nimba ayifata akabona yumvanda akwatarevye muganga kuguma ikoresha imisi yose indwi imwe indwi zibiri no kuvuga umugwayi arakeneye gusubira gusuzuma. Mu bisanzwe gukoresha cyane ipompe ya Ventoline ya Salbutamole n'izindi sankizo bikoresha kenshi no kuvuga urugero rurenga rimwe kundwi imisi yose nk'ikiringo cy'ukwezi byerekana yuko iyo asme yawe nimba ari asme koko ikeneye gusuzumwa hanyuma ikeneye ubundi buhinga kugira ngo ureke kuguma ukeneye Ventoline ureke kugumugira amakrize ushobore kugira ubuzima busanzwe ubeho nk'abandi bose.
Uyu muganga amenyesha ko muri rusangi abantu benshi bakarigwa n'indwara ya asima igihe imvura itasuye nk'uko vyimirije mu gihugu cy'u Burundi kumva sigura.
Igituma abantu bakarigwa kugira amakrize ico gihe nuko igihe imvura iguye izana n'umuyaga ajyamo amakubise hasi akatuma ibintu bitumuka. Ivyo bitumuka rero birimo ayo mapollen des arbres des herbes ayo mapollen je ne mwa bufufu ba kumashugwe bigatuma rero maze kujira mu mpwemo turiko turahemuka umugwayi akaca bihemuka ku bwinshi amaze kubihemuka acatangura kugira crise hajyamo yaze neza nabajya abantu bakababona ko baremba cyane cyane igihe imvura iguye barakubera ko kuko igihe abonye kuvya akaca aja ahantu akarindira kinyegeza akaja mu gitanda akarinde kwanze gashika hasi kagwari nyinshi cyo giye nta krize agira.
Muganga ndi kumwe nawe François abandanya avuga uko umugwaya kuye kwifata.
Ukwirinda si ukuvuga ngo yoca yibohera mu nzu akahagarikiwe guha byose akamacungana n'isaha cyangwa ikirere kwimvura giribwe ngo yaje kunyegera mu cumba haba namba uko siko kwirinda. Abantu nkabo ari cyatekanijwe yuko igihe babonye bashobora kubagira bagira krize hari imiti bashobora guca bafata buno nyene kugira bakingire kuja muri krize. Ivyo ni ku bumuntu atarasanzwe bisabwa ko fata imiti imisi yose. Hariho rero ubundi mugwi w'abantu babasanzwe bafata ikintu twita traitement d'enfant umuti umubuza kuja muri crise. Uwo muti ukenewe cyane cyane kuko umugwayi afise asme zitwa allergene zama muri environnement yiwe.
Icyo kumenya nuko indwara ya asima iri mu ndwara zica ariko muganga asigura ko hari gihe umugwayi abigiramo uruhara mu kuja kwa muganga amazi yamaze kurenga inkombe.
Nuko kenshi abagwaye bipomuko baza kwibuka kwirukira muganga barevye hamwe hasigaye ku muntu usegonda wa nyuma hasigaye kwa cikana. Ico gihe rero nahashika kwa muganga bamwe baranagwa mu nzira nawe yoshika kwa muganga arashobora gushika kwa muganga batakigira uko bagira. Nico gituma rero je impanuro nubaha nuko umuntu yumvise ahema nabi tuvuga kumva ku muranga ari kahema nabi ntabirindize ijoro adashobora kuvyivura kuri uwo murango nyene namenye neza kuri uwo murango nyene ategeza kuja kubaza muganga ntarindire ngo hamagenda atashobora no kuvuga izina ryiwe atashobora kuvuga igihunganye gizo n'amajambo atatu ngo ntihageze kuja kwa muganga harashobora kuba yacerewe. Nuko rero kenshi asume yica.
Asima iri mu ndwara zibangamiye abantu benshi mu gihugu cy'u Burundi nubwo uyu muganga atagitigirikana unatanga. Abandanya avuga ko kenshi abagwayi bayo ishobora kubahitana bivuye no kubura imiti nyayo yo kubavura nk'uko biba bikwiriye. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse harakenuye no kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi ncuti bakunze mariko muracumviriza mwakoze cyane gose aho mwariko mucumva muherereye bakoze amenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico baterera kugira ngo ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi gishoboke. No sans kimenyi yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Patrick bari kumwe muhinga w'ivyuma na Jediane nahaze dufatikanije tubatumire mu biganiro tubafitiye mu masaha ari imbere. Muri ivyo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 aho ni ku masaha mu Burundi. No mu Rwanda igihe c'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi, igihe c'isaha 1 n'igice nahaza ko ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Ayo makuru yose ibiganiro vyacu bitandukanye muravyumva mucire kwiriwe zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com canke mugaca kuri Facebook yacu VOA radio yacu. Ahandi mushobora kumva ibiganiro muciye ni kubari mu Rwanda mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ndiho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, metero 31 na metero 41 ku muhingamo, ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Nuko rero muranigwe mu banyu no mu vyanyu tuzongera ejo ntaho twahereye.